bimenye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio inzamba mushikirizwa na Oso Prosper nzisabira.
Mu kiganiro bimenye ubimenyesha abandi cyo kuri uno munsi turamenyesha amakuru atandukanye ku byabaye canke kubikogwa umuntu atarazi. Ayo makuru tukayakesha ikinyamakuru losavievous.fr. Mu gihugu cy'Ubuhindi hari umuryango iyo ababo bapfuye ibiziga byabo bapfuye babihereza ibisiga. Uyo muryango w'Abahindi bitwa Abaparsis bemera idini ry'aba Zoroastrisme, idini rifise amamuko mu gihugu cya Iran, hakaba haheze imyaka 300 iryo dini ribayeho. Ku bayoboke bangana 130 b'iryo dini bitwa ko bakiriyoboka, abangana 639 no kuvuga icya kabiri cyabo baba mu gihugu cy'Ubuhindi. Mu mujyi wa Mumbai honyine hakaba hagwiriyemo abangana 440. Bitumwe n'ubwigenge bw'iryo dini ry'aba Zoroastrisme, bigatumwa kandi n'imvugo z'ubutunzi, abayoboke b'iryo dini bavuye mu gihugu cya Iran mu kinjana cya 10 begera ku nkengera z'uburengero bw'igihugu cy'Ubuhindi ku birometero 180 mu buraruko bw'umujyi witwa Mumbai. Abo nibo bazanye uyo mugenzo wo guha ibinyoni byitwa voiture mu rurimi rw'Igifaransa ibiziga by'ababo bapfuye. Ubwo bwoko bw'Abaparsis ku bwabo bemera ku butaka n'amazi bihezagiwe. Kubera iyo mpamvu ubutaka n'amazi ntibikwiye gucafura. Guhamba abantu mu kuzimu ngo bituma ubutaka ariyo si icafura. Ekango n'umugenzo wo muri icyo gihugu cy'Ubuhindi wo guturira abantu ugata umunyota mu nzuzi cyanke ibiyaga bituma nabyo nyene amazi acafura. Abo Baparsis bo mu gihugu cy'Ubuhindi bayoboka idini rya Zoroastrisme, bafata ibiziga by'ababo bapfuye bakabirambika hejuru ibice by'ingunguru. Ibyo bice by'ingunguru biba ari bitatu: icy'abana, icy'abakenyezi n'igice cy'ingunguru cy'abagabo. Izo bisiga rero bita voiture mu rurimi rw'Igifaransa bica biza bikarya izo biziga ku munsi kumwanya kumwanya gushikaho hasigara amagufa aricyo gikankara bita skelete mu rurimi rw'Igifaransa. Munsi izo ngunguru bashiraho izindi zibiri zirimwo umusenyi iyindi amakara. Ivyo navyo ngo no kuyungurura umucafu uwo manukana ayo magufa kugira ngo ntucafuze ubutaka. Uyo mugenzo w'Abaparsis mu mwaka w'1990 byaribonekeje ko uri kurazimangana kuvaho hibonekeje ku bwoko bw'ibisiga byitwa voiture bwajya ivyo biziga byabo ngo bwoko buri ko burahona batazi n'ikibituma. Mu mwaka w'2007 ivyo bisiga bahereza ibiziga byabo Baparsis byari byarahonye gushika ku rugero rw'ibice 99%. Abahinga n'abashakashatsi bakavuga ko vyoba vyatumwe n'imiti baha inka hanyuma ivyo bisiga bikajya ibisigarira vy'izo nka boba barabaze bahaye iyo miti. Leta y'igihugu cy'Ubuhindi yaciye ibuza ababijejwe gusubira gukoresha uyo muti ku nka, ica ishinga n'ikibanza cy'iteka kigenewe ivyo bisiga bita voiture kugira ngo ntibizimangane. Kumbure rero ubwo bwoko bw'Abaparsis bo mu gihugu cy'Ubuhindi bayoboka idini rya Zoroastrisme bazobandanya bakingira ubutaka n'amazi mu kutabicafuza n'ibiziga by'ababo bapfuye. Bakazobandanya rero bashira habona ivyo biziga kugira ngo ibisiga vyita voiture bize birabijya nk'uko imigenzo yabo ibibasaba, na kare ivyo bisiga biriko bibandanya bigwira. Abagore bafise ibisusu birini birenze urugero ngo baraciye ubwenge. Abahinga bo muri kaminuza ya Oxford n'abo mu bitaro Hopital de Chacho mu gihugu cy'Ubwongereza baragize ubushakashatsi n'ivyigwa ku bagore 2016 baca basanga abagore bafise ibisusu binini birenze urugero bafise urugero rw'ubwenge bita mu rurimi rw'igifaransa ki runini rurenze gusumba abandi mu bisanzwe ngo ibinure biri muri ivyo bisusu byabo bagore n'abakobwa ngo bituma urugero rw'ivyitwa omega 3 ariyo omega 3 wiyongera mu mubiri iyo omega 3 ngo icihingura ku rugero runini cyane ivyo bita acide gras iyo acide gras nayo igatuma ubwonko bwa kiremwa muntu bukora neza cyane gusumbya inshuro nyinshi burya rero nta kintu na kimwe imana yaremeye ubusa kitagira kamaro mugihe hari hagikurikizwa itegeko ryo kubuza kunywa inzoga ziboreza igihugu cha leta zunze ubumwe bwa Amerika cyarashize isumu aribwo bumara mu nzoga hapfa abantu bangana 10,000 kuva mu mwaka w'1920 gushika mu mwaka w'1933 ihinyanyugwa rigira 18 igigwirizwa shingiro ryo mu gihugu cha leta zunze ubumwe bwa Amerika byarabuza ugukora ukugurira hanze ugutwara canke ukugurisha inzoga ziboreza iryo tegeko rikaba ryamaze imyaka 13 rikurikizwa uko gutuza inzoga ziboreza byatumye mu gihugu cya leta zunze ubumwe bwa Amerika havuka ayandi masoko yo mu kinyegero amasoko yo kudandarizamwo iyo nzoga ndetse n'igiciro cyazo kiraduga ivyo navyo bikaba byatumye ubwicanyi bwiyongera ku rugero runini kubisagara bikomakomeye birenga 30 muri ico gihugu cya leta zunze ubumwe bwa Amerika inyuma y'umwaka umwe gusa iryo tegeko rishizweho amabi yariyongereye muri ivyo bisagara ku rugero rw'ibice 24% aho twovuga nk'ubusuma wiyongereye ibice 9% ubwicanyi ibice 12% ukugwana ibice 13% hamwe n'ibice 44% by'abafata ibiyayura mutwe ziyongereye muri ico gihe kandi icitwa alkoro nyayo ikoreshwa mu mahinguriro atandukanye no mu buvuzi yaribwa kubera yuko bari babuze ico banywa bakaza kwikoramwo inzoga haribonekeje n'abahinga bahingura iyo alkoro mu nzoga iborera bakabikorera mu kinyegero mu ntumbero yo kubuza izo nkozi z'ikibi ko zokoresha iyo alkoro yibwa hakoreshejwe ibigwanisho bamaze kuyiba bakaja mu kuyikoresha inzoga Leta zunze ubumwe za Amerika muri icyo gihe yaratanze itegeko ryo gushyira isumu aribwo bumara muri iyo alkoro mu mwaka w'1926 leta y'umukuru w'igihugu Calvin Coolidge yaciye yikora ku buhinga bwitwa shimi kugira ngo izo nzoga zikorwa muri alkoro zifatwe nk'ishano eka nabo nyene bahingura iyo alkoro barinda gutuma ko abo bahinga muri shimi kugira ngo babibafashemwo Leta rero yaciye ibwiriza abo bahinga bahingura iyo alkohol ko boyishiramwo ubumara bunyarutsa mu kwica wari we wese ayinyoye hagati y'umwaka w'1927 uburyo bakoramwo alkohol bwaciye buhindurwa bongerezamwo ubumara bwinshi buri mu bwoko bwa kerosene essence benzene cadmium iode zinc umunyu wa mercure nicotine ether methanol hamwe na acetone Abantu bagiye kumenya neza na neza ko kunywa alkoholo canke inzoga zakozwe muri yo alkoholo umuntu acapfa hamaze gupfa abanyagihugu barenga 10,000 uko riko leta zunze ubumwe bwa Amerika yatugije akaboregwe k'inzoga ziboreza mu gukoresha uburozi ariryo shano abandi bavyita isumu Hari umuntu yasinzikarirwa ubuzima mu kiringo cy'imyaka 5 mu ibohero rya Guantanamo kandi bari bamwitiranije n'uwundi. Omar de Gaes yavutse ku igenekerezo rya 2008 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1969. Ni umunyagihugu afite amamuko yo mu gihugu cya Libya yaronse ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza we n'umuryango wiwe. umwaka w'ibihumbi na kabiri dega yese igihe yari yagiye mu rugendo mu gihugu cya Pakistan niho yahagarikwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika acarungikwa mu ibohero ry'i Guantanamo. Dega yese yarafungiwe muri iryo bohero arasinzikarizwa ubuzima bimwe bita torture mu rurimi rw'Igifaransa atana kimwe bamwagiriza. Bakaba bamukoreye amabi mu kiringo cy'imyaka 5 yose aribwo buzima yabayemo. Icyatumye rero ahagarikwa ngo yafatishijwe na manenko amwitiranya n'umugwanyi w'umwihebyi w'umugwi mujahidine wagiye gufasha ikiroberi cyaho bita Acheceni. Ariko mu matohoza yongeye gukogwa mu nyuma yarerekanye kuyo Omar de Gayes bafashe bari bihenze bamwitiranya n'uwitwa Abu al-Walid yapfiriye aho nyene muri Checheni ishwe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burusiya hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2004. Muri ayo mabi yabayemo imyaka 5 yose Omar de Gayes yarahumye igisho rimwe bivuye ku musirikare yamucumitse uruto muri iryo gisho bamwambika insinga zirimo umuyaga nkuba umwishi bimwe bita kura electrique bamusinzikariza ibihimba byirondoka bamushyira mu mazi kanye cyane y'urubura ari gusa bamwikira ko abona abandi bapfungwa n'ibindi byinshi yahuye navyo. Gukorerwa ivyo bintu byose kandi bakwitiranije ibaze nawe. Kuri iyo nkuru ibabaje cyuti namwe bakunzi bagadwe inzamba gato yakawe turangirije kino kiganiro bimenye bimenyesha abandi tukaba tubashimiye mwese mwaduteza amatwi.
Cyari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri radio inzamba.